mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanira na mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Ejo aho bukera abarundi bazindukira amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomini. Ni amatora agiye kuba atandurizi z'aba mvamakungu iz'akarere ziyahagarariye bivuye ku kiza cya virusi ya korona. Ikindi kidasanzwe mwano matora na matora agiye kuba atamenyesha makuru mpuzamakungu bivuye ku maradiyo yabo yugaye. Abari mu mashyirahamwe adakiranira inyungu za politiki batari bake bahunze mu 2015 nabo nyine ntibazoshobora kurorera no matora. Imyiteguro none yayo yorigeze he? Kano kabazo twari gushima kabaza abari mu murwi ujeje kuyatunganya seni twarondeye, ariko ntibashime ko tuganira. Uko biri kose mwebwe mutwumva muri mu Burundi ntibashobora kutubwira uko imyiteguro muyibona yifashe ku rubuga mutungikiye amajwi yanyu kuri radio yacu @gmail.com. Hambavu y'imyiteguro y'ayo matora twashimye uno munsi mu kiganiro muri Isanga w'ijambo impunzi z'Abarundi babarizwa mu buhungiro kuva mu 2015 twerekeza muri Tanzania, ahabarizwa benshi tudasize inyuma abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuza kandi guha ijambo Abarundi bari mu makungu batazoshobora gutora, co kimwe na bamwe mu banyepolitike bari ku rubuga mu Burundi. Ikiganiro mu Isanga cy'uno munsi mugezwishikirizwa na Jodiane Ninahaje. Tumwe mu twasoro rero tuvugwa muri ano matora harimo Abarundi batarongeje amakarata y'itora bivuye ku mvugo zitandukanye. Ariko aha umurugwi ujeje gutunganya amatora seni urahumuriza uwo muco w'abo Barundi. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashwe n'abanywanyi bayo bari mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri icyo kiganiro kubamenyeshamakuru umugwi seni urashima ko imyiyamamazo y'amatora yari imaze indwi zitatu yagenze neza. Icyo kiganiro c'imbere y'iminsi ibiri kugira abo amatora nyezina Petero Karaveri Kazis arongoye uwo mugwi arashima abiyamamaje ko bigenjije neza akabasaba kwitegura neza.
Iyi minsi twagomba gusaba ko iba koko iyo kwiyumvira tukirimbura, cyane cyane ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyakozwe n'igikorwa cyimirije cy'amatora. Umwe wese mu bitoza yibaze uko yagikoze, ati ubwo amajambo nakoresheje yari abereye, ubwo ntaho noba naranyereye, hanyuma abanyiyumva ngo bakazimira, mbega nimba byarashitse ndabigorore gute, mbega niteguye kwakira ibizova mu matora, mbega abanywanyi banje bariteguye. Ibyo n'ibibazo dutanga impanuro ko abitoza bo kwibaza, kuko ubwo twamye tubivuga ijambo ryabo ni ijambo rikomeye, mugabo kandi ijambo ritezwa kuremesha ritegerezwa gukebura n'ababiyumvamo.
Mu matora kuwa 20 kuno kwezi kwa gatanu gutuma uja kugutorera bizoba byemewe nk'uko bisigurwa n'umukuru w'umugwi seni Kazise atangira izosabwa uzoba yatumwe.
Imbo zemerera umuntu gutuma umutorera ziri imibi gutatu kutarenga. Ubwa mbere hariho umuntu abarwaye ari mu bitaro cyangwa umuvyeyi ari kwibaruka cyangwa mu kiriri, abo barashobora gutuma. Ubwa kabiri hariho umuntu agendana ubumuga, kumbure bidakunda kwashika aho batorera, nawe nyine afite uburenganzira bwo gutuma. Hanyuma hakaba n'ibyabona byemeza ko koko uyo muntu afite ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora birajya ku mutumba, biroje cyane yuko uwo muntu baba muzi ko koko ari afite ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Ubwa gatatu hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi, uwo batumye bamuha karangamuntu yabo, bakamuha ikarata y'amatora yabo, bakamuha urwete rumugena ko ari we abatorera. Ubwa kane bakamuha icyemeza ko uyu muntu arwaye cyangwa se ari kwibaruka.
Inyuma yo kwiyandikisha kugira bazotore Abarundi baza baragiye gukorera mu zindi ntara, abasabwa kwigora bakagombye gutorera aho biyandikishirije. Ariko naho biri uko umugwi seni uratomora abazoba bafise uburenganzira bwo gutorera aho bazoba bageze.
Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri baje bari mu biro by'amatora bazaba ari ku murimo w'amatora abagiye kuraba mwene byifashe mu mabiro hirya no hino ico babuza ko bashobora gutorera aho bageze abo baba bari kumwe kumbure n'abantu b'abashoferi bajana hariho kandi abajejwe umutekano bacungera ibibanza byo gutoreramo no mu micungararo yavyo abo baremerewe gutorera aho hafi bari hariho abajejwe guherekeza abanyacubahiro hamwe n'abashoferi babo hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha hariho na mwebwe abamenyeshamakuru abazaba bariko barakwirikirana abatora nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse
umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora mu Burundi ari kindi yabwiye abamenyeshamakuru nuko abiyandikishije kugira bazotore ariko batarunse amakarata bazoronka uburenganzira bwo gutora nimba koko banditswe
hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise uwo arashobora gutora mu gihe harimo abantu batatu bamuzi mu bagize ibiro by'amatora reka ndabisubiremo mu bisanzwe abagize ibiro by'amatora nabaho ku mutumba nyine bazotore igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afite ikarata y'amatora akabura ikarata karangamuntu mugabo bamuzi bazomwemerera gutora uwa kabiri bazokwemerera ni utora afite ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afite ikarata y'amatora
umugusemi umenyesha ko utazotamba wirorera mu matora y'imirije kazi karongoye uwo mugwi akavuga ko hari abantu mvamakungu 53 bazokurikiranira hafi ibikorwa by'amatora abazaba bagizwe n'abakozi bo mu buserukizi bw'ibihugu bya Tanzania, Misiri, Ubushinwa, Kenya, Afrika y'Epfo, Nigeria, Uburusiya hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ijwi rya Amerika turakomeje n'ikiganiro muri sanga kiriko gishimikira ku matora y'ejo kuwa gatatu. Ano matora abonwa gute n'abanyepolitiki? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije kano kabazo yakabajije Perezida Silvestre Ntibantunganya yigeze kuyobora u Burundi kuva mu 1994 kugera mu 1996.
Rero uvuga kubikoregera neza kuko ni ukuraba aho tugeze muri iyi nzira ya demokarasi turimo abagiye muri imyaka 30 aho tugeze ni hehe bwa mbere ni ukumenya yuko aya matora abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha akaba kandi hagiye muri 2015 u Burundi ufise inzego zishinzwe umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturuka mu bwoko bwose iyi kaba ari intambwe ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ivyumviro vyose bivuga mu gihugu c'u Burundi buriya muri politike biriko vyibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga y'amateka vyodashitse n'amashinga y'amateka canke mu bantu zo bakobine ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga nti ni abantu bicunja mu gihugu uraje uwahoze arongoye igihugu uraje nk'umuntu yarongoye n'amashinga y'amateka mbere mu myaka myinshi uraje nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cange ari mu kibanza cicegera ca mbere cy'umukuru w'amashinga y'amateka ukaraba mbere uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko ni ukuri ataza kugira ngo hari ahantu habuze ivyumviro bishikirizwa n'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri bo bose ariko aritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka agera ku 40 iyindi ntambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani u Burundi uzaba ufise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uwuhari kuva muri 2005 atazo kwitoza kuva gatanu tuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga y'amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kuri ine ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi munda mashinga mateka gusubira uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane gose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'ugwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gatundwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe wa nyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
sizo gusigura ahubwo nizo kuyamiza nizo kuyamiza dusaba abo bantu nyine natuze na dondaguye ubona ko ariko aritoza kugwa kuvuga rupo mu migambwe harimo rero barongoye bamwe bamwe icyo bituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese acayumva ati uwo ndiko uri karagiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose b'igihugu igihugu gikomeretse izo batwemerera byose nta kuntu bazoshobora kwishyira imbere bazobanza bakoza kuzakoza kuzimumuriro aho rero njyewe icyo ndabasaba ni uko bavuga batakidinganya bakabwira abanywanyi babo ubwo gwaruka uvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kandi urwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira nibwo ruzoriko ruriyononera aha mbere ubuntu bushaka rwashaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufite imyaka yegereje ari 40 yenze ku gatoya niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 ni ukuvuga yuko usanga ari abantu bakuze muri bwa Burundi kandi natangora turimo turavuga aha rero niho ngira nti bo tujya kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegeka gukingira u Burundi kandi bikaboneka neza mu kubigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kuri kugwaruka mu rugende ngo ruze gutara mu mitwe ntacyo bizana ahubwo bizana kutizera kandi njye nariko ndavuga nti hari ko ari ibintu byinshi byose tumye aya matora twizera kwagiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza
yego wihweje muri rusange rero ikintu nitega amatora ni ikihe murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza
nakubwiye nti umuntu wese wo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyira ko n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu ni ukwita junja bashyira na wese abishyizemo ishyaka ni uvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mitwe y'abantu ibyumviro umengo barasize byarahetse burya iyo ugiye mu matora n'ubu cyatazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bo nyine ubindi igihe uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nk'uko babivuga bo nyine wowe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushyikiriza ijambo ryo kumuteza uwatowe nawe akamya abatore mu Burundi adatorewe wenyine kandi adatorewe umugambi wiwe abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'abarundi
ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika ubu atabarorerezi mvamahanga ni amashyirahamwe kandi amashingiro yo mu gihugu washa nka 40 izo irizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira cya none urabona mbaye ndareka nuko ashobora kuba hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro kora ni cyiza cya koronavirusi iko kimeze nawe muranumva muri iyi mu bihugu bya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhira iwabo
twese n'ubu turi ko dukorera muhira n'ubu turi ko turavugana ndi mu biro byanjye mu nzu yanjye
urumva rero byogora kugira ngo tugire ngo ntihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino zo ku rugamba rwashyira ngaha bakengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa z'uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaranye ahantu kugira ngo arabe ku cyo kiza kiza cyarabufashe urumva rero ni ibihe bitoroshye mu byerekeye amagara y'abantu kandi basa yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo ayo bazobikurikirane abari n'imigambi n'abitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndi basa yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyatuma abarundi bizera ibyo ari byo byose ko bigenda kose matora zoba kandi hazogeze kivuye mu cyo dusabye gusa ni uko ikizovamo abazoba bakibashyize imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoshye bigenda mu ngiro tubone yuko koko watowe afashe umugambi w'ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufite na cyane cyane ibibazo biraba iterambere ryabene Burundi.
Umurwi Seni utuma y'amatora mu iki gihe ubusa n'utizi igihe cyane rwose n'imigambwe imwe imwe aha twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'Urundi uri muri ayo mahiganwa umwe muri uyu migambwe wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi hari uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora. Mwebwe ibikorwa by'uyu murwi w'iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akiteya ibyo ba umuntu wese ahari nashobora kugira ngo nashobora kubura ikibi bamvuga ko uko bigenza wewe niko kuzoheza kukaguhiteka kuko ibintu biri kubirashika by'uyu murwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma bagashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbese ko tutarimo ndazi umugambwe saba yashoboye buravuga uti mbega ko bose bashyiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe Itona kuko twebwe muri FODEBO tugize ikibazo nicyo gituma rero burya iyo muriko murahananira ibintu iyo ubonye ibintu bitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya mpagarara gihambaye no gutera kamo kandi Seni uyirongoye n'abayirimwo yuko ikizova muri aya matora kizoza cyemerwa n'abarundi kikanakiza Uburundi kije koko cyerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremwo bategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi bashobora guca kubiri n'uko yumvira kiragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 63 ugace mu 3 haragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi cyanke uwo mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye ku bintu n'ibyo wewe yumvira ni ukutegura umutima rero akabanza kari mu matora kaboneka iyo amaze guharura ibyagiye bishyikirizwa na bene Burundi bariko baratora.
None mwebwe mwihweje abanyapolitike bariko bahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambo yabo canke mu gihe batotsinda ayo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize?
Nakubwiye ngo ndikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugenderako amabwiriza tugenderako muri aya matora benshi muri bo bari bayatoye bashize ngaho none harimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ikaba ari nayo yitora amabwiriza yose tugenderako n'ayagenga amatora harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshingamateka benshi mbere no muri leta harimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kubyibagira mu kugenera gitunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashingamateka n'inama nshingamateka icako kuko niwe aba afite ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inshingamateka nakubwiye imyaka myinshi hageze ingorane ziba abo bantu ndondaguye abo bantu ndondaguye nibo ubwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushemeye bwabo bugera cyo gituma navuze ni bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwibuza ko Burundi buba inyuma y'amatora icyo kizoba nje nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubabone bari hamwe bariko baravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagati ya Uganda turiyemeje yuko itorisombo y'amatora tuzocuba tukacubayizi ayo majambo yavuze usanga imbere mbere ibintu ca vyoroha neza atakagura neza wazana akakawunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge niba vyafate gusa nivyo dukona ariko ari ukinyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuruvya ubugabo bukomeye ubushingantahe muri kino gihugu.
Kama mubateye turizeye ko bazogatega amatwi mu gusoza ariko nashaka mu gihe ico mutanze kimeze nk'impanuro muha umunyapolitiki wese azotsinda ayo matora.
Umunyapolitiki azotsinda ica mbere azobandanya mu makanda y'injungu za demokrasi n'injungu yo kwikukira mu 61 wa gasore umugambwe wiwe utsinze yavuze ati ntatsinze umugambwe ikona hakiza Uburundi mu 93 ndadayemeye kiyoa ibyo wari wone turi kumwe atsinze yavuze ati hatsinze mecyoro ndadaye hatsinze umugambi usabanya Frodebu hatsinze demokrasi hatsinze Uburundi uzotorwa rero yogenga avuga ayo majambo nyine aremeshe abarundi bose ica kabiri mu kugene azotunganya igihugu agitunganye nk'igihugu cy'abarundi bose atari igihugu cy'umugambi uyu cyangwa ivyumviro buriya iyo ugiye kwitoza uba uri nk'umwigeme yiteguye kuza gusabwa ugiye kugira abarundi nsabe ugiye kuba bagusabye rero ubaye umugeni wabo hanyuma uba ukivuga bya vyumviro byayituruka uvuga bya vyumviro byamugiye nico gituma buriya iyo umukobwa mu Burundi agiye kwabikwa bavuga bati agiye i Burundi agiye mu Burundi unore tuba turatora Burundi tuba tumushize hejuru kugira ngo atubere twese umwungere atubere twese umwungere mwiza umwungere yitaho intama ziwe zose niri kure hariya akayumvira haba iri mu Burundi haba mbere n'iri mu mahanga urabona ko dufite n'impunzi abe umwungere abe umubyeyi w'abarundi bose
Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze murongoye Burundi murakoze cyane rwose
nawe murakoze cyane ko mpamvu aje kanya kukubwira amagenyo wacu w'abarundi
reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije acaho ikibanza mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana we agiye kuyaga na Gasin Rukindikiza umuvugizi w'amashirahamwe y'abarundi bo mu bihugu by'i Buraya n'umwe mu bayobozi b'amashirahamwe w'ayo mashirahamwe ariwe Claude Ruhinyiza we ari mu Bwongereza bagiye kuyaga ku ngingo Uburundi bwafashe bw'uko abarundi baba mu mahanga batazotora muri ano matora
mu Faransa turi kumwe na Graciane Rukindikiza Graciane ndagusuhuje kandi neza ku ijwi ry'Amerika
ndagusuhuje nawe
hanyuma na hano mu Bwongereza turi kumwe na Claude Ruhimiza ukawuhagarariye diaspora hano mu Bwongereza kandi neza ku ijwi ry'Amerika
ndabaramukije
nagira ngo rero tuganire aya matora tumuyatezeho iki mwebwe barundi barundi kaji reka mere kuri wowe Graciane Rukindikiza kubera ko uhagarariye uvugira barundi bahuriye mashyirahamwe y'abarundi mu bihugu bigera kuri birindwi hano mu Burayi aya matora muyategerejeho iki
aya matora twibaza yuko icyo dutegereye kuri aya matora nuko yuzana ituze ikazana demokrasi Burundi ikazana impore ikazana iterambere hakaboneka cyane cyane imbere ko biboneka nuko muri aya matora nyine ari karaba nuko huba akantu karushije n'ukuri umuntu yatsindiye amatora akajya ku ntwaro agakurikiza iprograma nziza y'abanyagihugu Burundi bugasubira kugira agateka makungu tukagira tukitega yuko n'umukuru w'igihugu ajya mu bindi bihugu agenda za Buraya agenda za Amerika ahura n'abantu bose hakaba ijambo nyine ikomeye y'igihugu
Jean Claude Rukimbiza wowe yategejeho iki
nibaza ko n'umwunganira gato mbona ko ibyo yavuze byose naje nibyo mbona ko twoshimikira ko mugabo ikindi gikomeye kuri jewe nuko uwova mu matora uwo ari we wese yoza atwarira bose ntibibagire muri igice cy'umuriyoni rw'abarundi bari hanze basubiremo barabo abantu bakoze ibyaha babahane kugira abarundi bose bumve yuko demokrasi yashinze kandi iyo demokrasi ari demokrasi ivuga yuko itwarira abarundi bose ibyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye kugira abarundi bagire umwizero muri iki gihe
ibyo turaza kubigarukaho umukanya reka duse n'abasubiza amaso inyuma buhasigaye amasaha makeya kugira ngo abarundi bajye gutora ariko kugira ngo uyu munsi ugere wabanjirijwe n'umwiyamamazo kwiyamamaza mu gihugu cyose ku babyifuza bose uyu rebye wowe Graciane Rukindikiza ubona uko kwiyamamaza kwaragenze gute kwagenze neza mbese nta makuba yabonetsemo nta gushyamirana kwabonetsemo byagenze neza
oya makuba amatora imyiteguro y'amatora iyo kampanye nyine yagenze byagenze neza muri rusange ndavye kuko twarabonye abantu bashyikiriza ibyiyumviro twabibwa kera ko tubona abakandida bashyikiriza ibyiyumviro kandi akaba ubona ko hari ishaka hari iganwa ikomeye kuko atawara sanzwe ari kunwaro asubira kwitoza na wari wo mugambwe uri kunwaro witoza mugacane cyane kintu umuntu yonegura n'ingene imishamirano yagiye iraba mu gihugu si henshi yabaye muri moma mu bari ko baragira imyinyi garagaje nta muntu nta ubona bagiye kunigana bagwana bapfukana byagiye kuba mu nyuma kenshi bikunda kuba nkuko byahora bizabiraba ikibabaje ni uko abo cyane cyane umugambwe CNL na CNDD-FDD bahuye bakaba imishamirano nuko wabona yuko abo muri CNL ni bo baguma bafatwa bagafungwa kandi ni bo wabona bishwe bigaca byerekana yuko umengo ari igisirikare mbere igipolisi cyane cyane abajeje umutekano nibo baciye ubona ko bahengamye ku mugambwe uri ku ntwaro nabo bahagarikiye igihugu bahagarikiye abarundi bose batahagarikiye mu bisanzwe umugambwe nicyo kintu umuntu yonegura muko umuntu yabibonye ingene byifashe
Claude Ruhimiza nawe ni kubibona
jewe kubwanje mbona aya matora kubwanje yarantangaje urabye ingene yateguwe harimo utunenge tutari duke aho umugambwe uri ku butegetsi wagombye kubyigungira ko ntiwabajije abandi barundi bari mu yindi migambwe ugira ati ni wenyine ushyiraho abo bipfuza mugabo icyatangaje nuko
byakoze bimeze bibuka yuko baca umugani ngo nta mwiza wabuze inenge kandi aya matora mu Burundi ntabwo yateguwe n'umugambwe hariho akanama k'igihugu gashinzwe gutegura amatora kandi abantu bo mu miryango mu migambwe mu mashyaka atandukanye ako kanama bagafiteho uruhare no kureba ibyo gakora nagira ngo tukomeze ikiganiro tutagobeka uko ibintu bikumba kuvugwa komeza
oya mugabo jewe byo sindabihaririye mugabo kuko je sindi umuntu wa politiki mugabo ubajije abo abari muri opposition bo kubwira neza utunenge twari turimo ibyo nivyo hoba harimwo abandi so kuvuga umugambo uri kuri tegetsi urashobora kwitorera abo wigomeye mu migambo nko byabaye harabaye ipone yacitse n'ibice bitashigira uko bingana iyindi migambo yose ni uko nyine turazi ingene amatora yateguwe harimo utunenge ibyo je ku bwanjye nta mbona mugabo je ikintu cyantangaje ngiki ni ingene habaye kwiyamamaza harabaye ikintu twese bo je byarantangaje ko sinabyitega mugabo nibaza ko kubisigura ari inyota abarundi bafise y'ukuronka uburundi buhagarike ku mategeko uburundi buhagarike kuri demokrasi ku buryo abantu bahaguruka bazi ko bashobora gufungwa bashobora gupfa mugabo bakagenda bakavuga icyo biyumviye icyo nibaza ko ari ikintu cyiza cyane bishoboye gushika bigaca biboneka no mu matora ingene abaye hari byogira akarusho kuri demokrasi twifuza mu Burundi
Gracien Rukendekeza wowe iyo urebye ukuntu abantu bagiye kwiyamamaza bakavuga rikijyana nk'uko Gracien Ruhimiza abivuga mbese nawe usanga koko bishobora gushimangira intera ya demokarasi Uburundi bumaze kugeraho
ibyo ngibyo byose aya matora imyiteguro yayo ingene bagira abarondera kwitoza hariho ikintu cyabaye kandi kizosigara mu mitima y'abarundi demokarasi yaragize uko itera imbere kuko byarabonetse aho umuntu agenda akavuga kandi hakaza abantu isi yuzi umuntu akabona ingene abantu bakurikira uyu muntu naho uwo muntu yoba atakinzi ubu harabonetse yuko hariho uruhara rukomeye uwo muntu afite abantu benshi ubundi nawe afite abantu bangana uko mu byo mvuga ni nk'ukujya ama ekipe yo kwitegura akama yitegura atarigera akina ngo ubona bikarakina ingene bigenda mugubu imikino isa n'iri kiratangura turamaze kubona icyo umwe hajya umuntu avuga umwe arinze igitsindo undi yakingije mugabo umusifuzi ntaravuza isifu ya nyuma ubu nibyo tukiraba rero hari icyabaye mugabo utunenge twarabonetse turahari mugi icyo je nshima cyane cyane nuko habonetse ivyimbiro kwa dukene ko aboneka ivyimbiro tubona abantu bamwe utaruzi kuba ivyimbiro byabo afise hari nk'umukandida rwasa nta byinshi twara tumumba ko ivyimbiro ntiyabisohora kenshi hakaba umukandida Evariste Ndayishimiye nawe n'etwe dukene kumwumva kuko ari aka ibyavuzwe na benshi twese ni kumubona ari muri kampanye ivyavuga ingene cyane cyane abantu benshi bari bamurindiye kubona ingene asohoka kuko hari umukandida kenshi naho abaserukira umugambwe aragomba kurengera umugambwe kugira ngo abe hejuru ya byose kandi aragomba kurengera n'umuntu mbere amubishyize kugira ngo yerekane yuko ati uyu undazi ko mwari mumutora utunenge ndamubwiye impande si ntituri kumwe naho twoba mubona gutya mubwo agenda afite ibyiyumviro bishasha nibyo cyane cyane abarundi barakeneye kumenya nibaza ko baronse isiguro n'ikintu gikomeye ibi umuntu abivuga amatora ataraba nawuze amatora inyana zoba mugabo ibyo ni ibintu bikomeye rwose kubona cyane cyane abakandida babiri bakomeye twarabobonye bagasiruka umuntu akabumva akabona ingene abahamanuta kuri we yumvira aho baba bahagaze
abo bakandida baserukiye mu gihugu bariyamamaza abanyagihugu barababona ariko hari n'abandi banyagihugu batababonye abanyagihugu bari mu nkambi hirya no hino muri Tanzania muri Uganda muri Congo no mu Rwanda ariko namwe ntimwababonye mwebwe barundi kazi muri mahanga muri diaspora nta nubwo muzashobora gutora nizo munzi ntabwo zashobora gutora kuba mutazashobora gutora ibyo byo mu bitekerezaho ikireka tuhe ijambo Claude Ruhimiza
ibyo kudashobora gutora nibaza ko atamuntu n'umwe ito tera umutima uhagaze kuko umuntu abyifuza abona yuko agomba kujya gutora nta muntu n'umwe yomubuza kujya gutora mugabo byarashyitse ntako twogira icyo dukora gusa ni ukubikurikiranira hafi tukaraba yuko amatora abaye azoba amatora azana umutekano mu gihugu azana iterambere ry'abarundi ashyiraho abarundi bifuza ibyo bibaye nibaza ko naho tutaba twatoye atakibazo byotera ibyo bikazova ku ngene iyo seni yitwaye uzoba yatsinze ayo matora ingene azo kwitwara kugira ashobore kugururira abo barundi batashoboye kumutora cyangwa batashoboye ingene bajya gutora kugira bashyiremo muri ubwo Burundi bushasha azoba rikarubaka
noneho komerezaho Ruhimiza ku kibazo nshaka ko dusubiza muri iminota ibiri isigaye niki mubona uzatorwa ejo kugira ngo arungure ayobore Burundi akwiye kuzibandaho mbere ya byose niki mubona akwiye kuzashimikira ubutegetsi gikihutirwa kiraje ishinga abarundi bose komerezaho mu munota umwe gusa kugira ngo tujye no kuri rukendikiza
reka ibyo niyumvira ko ikintu cya mbere ari ukugarukana umutekano ibyo nabyo bigirwa ari uko ashoboye kujya kuganira n'abandi banyepolitiki bari hanze kugira impunzi zishobora kugaruka impunzi umva bakaganira ingene abarundi bose bashobora kujya gutera ikivi ku Burundi buryo waba buje bushasha buvuye muri ayo matora ibyo nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane kuko kuva mu 2015 hariho abarundi barenga igice cy'umuliyoni bari hanze bifuza gutaha mugabo kubera ibintu byabaye kuva mu 2015 bitashobotse ikindi nacyo ni ukwegera ibindi bihugu kugira kugira imigenderanire myiza n'iburayi kugira imigenderanire myiza n'abo duturanye kugira Uburundi bushobore gukorana n'ibindi bihugu kuko nta gihugu ubu ku isi kibaye ko cyonyine abishoboye je nibaza ko azoba ari intambwe nini cyane ku Barundi n'Uburundi
Graciani wowe urabona perezida mushya w'Uburundi akwiye kuzahera kuki abarundi bamutegerejeho
yego mendashu mu byo yavuze nuvuga akajambo kigeze kuvuga n'umukomanda Martin Ndayahoze bagandaguye mu 2022 niwe yavuze ati abarundi bakeneye cyane cyane umukate n'amahoro, icyo bafungura n'amahoro. Urumva yavuze iby'amahoro, cyane cyane kiba gisigaye ni iterambere, ubwo butunzi bw'igihugu. Haboneka amahoro, hakaboneka ubutunzi bw'igihugu. Buvuga yuko kugira ngo leta nayo ironke iki iha abanyagihugu, yuko bagwanya igiturire, bagwanya gusesagura, hanyuma na politiki bayiba bayitunganije neza, bakongera bakagira n'ibintu by'abarimyi n'aborozi, abantu bagashobora kugira kuzana akazi, bakongera bakagira n'amagara meza. Nibyo cyane cyane bazo bakeneye, habaye amahoro hagacaba n'ingene abarundi bashobora kurunga ubutunzi, iterambere n'amagara meza. Nicyo je nimaza ko barindiriye rwose uyu muntu azobaje muri icyo gihe, n'ukuri yobazaniye ineza abanyagihugu, yoshobora kugira ivyo bintu bibiri.
Graciane Rukindikiza uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane.
Nawe ndabashimiye kuba mwabo.
Nawe Claude Rukimiza uri hano mu Bwongereza, nawe ndagushimiye.
Ndashimiye na
kimwe n'abandi bose bumva Ijwi rya Amerika buri munsi, kandi muri benshi nakagaruka.
Twerekeze ni kambi ya Nduta yo iri muri Tanzania, tubaza ikibazo cya kindi nyene. Abarundi bahahungiye biteze iki ku matora y'ejo ku munsi wa gatatu? Ako kabazo mgenzi wacu James Jovin yakabajije nabo bayazi. Ahanini bo bavuga ko icyo bizeye baciteze ku murwi utunganya amatora seni, bagasaba yuko uhagararira inyungu za bose.
Ubwo bukera amatora azaba mu Burundi, twebwe icyo tubona cya mbere tuzoyakira neza. Tuzakira neza gute, kuko yako turifuza ihinduka, kuko igiye kuraba nk'umugambwe ko mbura ari ku butegetsi, ni umugambwe urumva watwariye, twavuga ko watwariye uruhande rumwe muri rusange, watwariye uruhande rumwe. Twifuza rero yuko ku banyagihugu cyangwa n'abazo bari mu Burundi bafite uburenganzira bwo gutora, ko botora imigabo n'imigambi myiza kugira ngo mu Burundi ko mbura habihinduka, na cyane cyane ntibatore bahengamiye.
Ni ukuvuga twe nk'impunzi twiteze kwakira ibizaba bivuye mu matora, tuzobyakira neza bivanye ku bazoba batoye neza. Ni ukuvuga nk'abari mu gihugu bobo basanzwe bumvise imigabo n'imigambi y'umwe wese mu bantu biyamamaje, natwe turi mu nzi ntidushobora gutahura ngo uwo bazoshyira imbere ninde, ariko gusa bivanye n'imigambi yasize imbere nk'abanyagihugu, nibo bakwiye kuzoca urubanza kugira ngo natwe turi nk'impunzi dutahe Burundi bugiyemo amahoro. Murakoze.
Nje nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora, mu gihe ata abantu bohengama, na cyane cyane abarongoye seni, na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi, ntibagire ibyo bahengamirako, ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamire ahandi, kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza, abantu bose babishime, hanyuma tubiteguriye kubyakira neza.
Icyo tubashima kwanza ni uko amatora icyo tubasaba yogenda neza, kubera abo bantu baba bari mu gihugu twebazi ko turi mu makambi, abari mu gihugu icyiza bo hagaraba neza, bakaraba ukumwe na mwariya bamaza, bakaraba umuntu afise integuro nziza imbere y'abanyagihugu yaza dutware neza nkuko ingana atwara abantu.
Ni ukuvuga jewe ibiza bivuye muri aya matora, nifuza ko amatora yogena neza, kugira ngo ntukwebwe nk'impunzi tugiye gute turare ko twotaha. Mugabo amakenga dufise ni uko twumva hari iharamu nyinshi cyane iri mu gihugu cy'u Burundi, rero ntituzi ingene bizogenda, ariko twasaba bikeje kuko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo ibyo bigende neza,
batore umuntu afite imigambi yumvikana. Bo barazungurutse mu gihugu, barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza, mugabo bakwiye gutora imigambi ifite akamaro, izomarira abanyagihugu ibintu byiza, izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano, imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza, atawanjya wangura, atari uwo baheze inyuma cyangwa ngo bavuge ngo wewe ntituvuga rumwe ngo turakwishe cyangwa turakugiriye nabi. Bakwiye gutora imigambi irashe, bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tuciyumvemo, na twebwe impunzi twiyumvemo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu. Ntibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene, mu nzara. Abarundi bakwiye gutora bitonze, bagatora n'umutekano, bagatora umuntu azobashyitsa ku iterambere n'amahoro meza.
Hanyuma tukaza twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugabo uri ku butegetsi, tugasaba ko botwara neza. Kumbure ibizova mu matora kwitizo vya cyane, ariko turafise impungenge kugiye kumbwiriza amakuru avugwa hirya no hino, nuko ayo matora ara matora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba na matora azo babaye atabahagarikizi vama ku ngwazo wabahari kugije nka pfuge y'impunzire biratugora ugiye twizere ko ibyo bo matora bizo bari nyakuri
no kuvuga impungenge ifite ndafite impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushyirwa imbere n'abanyagihugu no kuvuga hajya seni si y'umugambwe sanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara ushinga ntahe kugira ngo itangaze ibizo bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya no kuri izo mpungenge nizo mfise ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo nabahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babotorwa barabazi bari bakwiye kutoraba neza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icyunga n'ijambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi bose barayigishije barayumvise turaze nk'uwarasa mu karongo igihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka iheze ni ukuvuga ntitwa natumariye nka twebwe impunzi nacyo gituma bagomba ko bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'ishinga n'ijambo batagira ikintu
abazo bahagarikiye ibyo bita amabiro do vote benshi usanga ari abantu bava mu mugambwe umwe bityo gihe rero kugira benshi bizigire aho dufite umwungenge nawe benshi bizigire ko ibyo mu matora bizoba ari iby'ukuri bizo tugora cyane bica bigora abantu benshi kubyemera ariko twebwe tubona ko twasaba kandi n'abari mu Burundi ko buri muntu yose yari ntayishize akemera ibizo bivuye matora kugira igihugu cy'u Burundi kigende neza uhagarikiye rero umugwi ujejwe amatora ariwe seni kosaba kwerekwe umugabo ashyiraho ntayishinze uwashinze agatangazwa kugira ko mbure dukureho bya bintu byo kuvuga ngo nibwe ubundi ngo byagenze gutya kugira ko adakana kuvuga ko umuntu yibwe gahere
ni ukuvuga icya mbere cyo yo kwisunga ni uko atabye kuvuga yuko ngo azohenamira ku mugambwe umwe abone yuko umurundi uwo ari we wese azoba atsinze kugira ngo atware uwo ari we wese ni ukuvuga uwo muperezida kubera yakunze gushika ugasanga perezida mu gihe abatsinze bivanye n'umugambwe kanaka yarimo akaca agomba gutwara ahengamiye uwo mugambwe ariko icyo mbona ni uko amaze kuba atowe azotware umurundi uwo ari we wese n'akarore nka twebwe turimo mu buhungiro bizotworohera cyane kuca dusubira kwitahira mu gihugu cyacu cy'amavukiro
akaba umugabo w'izina n'ijambo atacagura ataraba nkunzi ataraba ku rugo bashaka ku butoni araba umuntu azoferukira abarundi neza kandi akabakorera neza ibyo bashaka kandi akitaho n'impunzi kugira ngo natwe dushobore gusubira mu gihugu cyacu cyatwibarutse na cyane cyane twifuza ko Uburundi butasekwa mu njyane cyangwa ngo bemwo intambara twifuza ko haba amahoro bagatora umuntu ashobora kugarukana amahoro hanyuma impunzi tukwisubira mu gihugu cyacu cyatwibarutse
jyewe nsaba uzobatowe ko yoba umuntu mushingantahe w'ijambo akaba nka kumwe ndadaye yavuga ati hatsinze abarundi bose ntihatsinze umugambwe ntabe umuntu azotorwa akaca yegamira umugambwe wiwe akaca akora ibyo akora byose abikorera umugambwe aho yo bikoreye igihugu kuko tumaze kubibona kenshi abantu begamira ku migambwe baca batuma igihugu cyononekara tumusabye yuko yokora ibintu byiza hanyuma Uburundi bukabamo amahoro aho batavuga rumwe bakicara hamwe bagakora ibintu byiza kugira ngo ejo n'impunzi na twebwe dushobore gutaha mu gihugu cy'amavukiro twigina tuvuga tuti ehera aba nabo batavuga rumwe bariko baravuga rumwe bakora neza basangiye igihugu ntihabe uwo bahebye inyuma
je nk'impunzi ni ikintu ni ukuvuga umukuru w'igihugu azo batowe twasaba kwe twarira bose na cyane cyane akirukira igihugu yakirukira ubwa mbere injyane gukemura injyane zabaye mu Burundi kuko cyane cyane zihagarara ku migambwe abatavuga rumwe ugasanga umugambwe uri ku butegetsi ntugomba gusangira ijambo n'abo batari mu mugambwe umwe twasaba rero ko uwo batowe wese yaba uvuye mu mugambwe uri ku butegetsi yaba yo bari uvuye mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi umuperezida yotorwa ko yuhagararira abanyagihugu bose ko mbura agakemura ikibazo cy'injyane z'amazuba mu Burundi kikaba igihugu kizira impunzi kikaba igihugu n'abahunze bashobora kwiyumvira gutaha atari kuvuga ngo njyewe kuza mu Burundi kubera kanaka kubera kanaka kubera umugwi kanaka cyo tubona rero hamwe yitwarira bose ko izoje mu matora vraiment ntawe ari kuvyemera tuzovyemera ariko reka turindiye kugihugu cy'u Burundi kiragoye kuko hari ibindi byinshi usanga byinyegeje inyuma murakoze cyane
icano basaba n'uko gitombora agatogwa namusaba ko icyo yokora ko azoba umwizero w'abarundi bose kandi agakora abarundi bose adacaguye atanu umwe agifite ku ruhande bose akabakorera bose ataragiye hanze
mu kiringo cy'amasaha make abarundi bakwinje ibyangombwa bareza ko bari mu tuzu tw'amatora kugira ngo bitorere uzosimbura perezida Pierre Nkurunziza amaze imyaka 15 ku butegetsi abahiganira icyo kibanza na bakandida indwi barimo abigenga abaserukira imigambwe yabo n'inani mu gihe mu kiringo cyo kwiyamamariza ayo matora hakomeje kuvugwa ugushamirana hagati y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi na CNL wa Gatongwasa polisi y'u Burundi imaze kugabisha umugambwe CNL na UPRONA yagiriza gushaka gutera umutekano muke ejo ku munsi w'amatora mu ishyirahamwe Ligue Iteka bo bavuga ko bafatiye ku matohoza bakoze basanga icyo gipolisi gihengamiye ku mugambwe uri ku butegetsi mugenzi wacu rero Jolika neza reka tumubaze ibindi kuri ino nkuru
mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere yamushikanganje umutekano wa Lengi Yome Bunyoni yemeje ko muri rusange n'iyamamazo yagenze neza mu ndwizi zishize ariko anadondagura abishwe abakomeretse n'abafunzwe
hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD nyuma y'ishyira nabo barakomereka haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku jana na 1906 bagizwa ubwo bubisha
ubwo bijya mugabo ishira hamwe y'igiteka rikorera mu buhungiro risanga bwagizwa taribo ashaka niko yagize yabwirwa ya America amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televiziyo z'igihugu
igiteramo kenga mu byegeranyo ligiteka rifite biratwereka ko abantu 1406 bahagaritswe 1403 ari umugambwe SNL n'umwe w'umuporona nababiri batazwi umugambwe barimo ugacobona ko zose no cyane n'icyenda kwijana bazegetse ku uwo mugambwe SNL twari twiteze bamwe umuntu yibwira ati akaguma gashobora kubyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze hagati n'akayibwe cyangwa mugabo kubera iyo mvugo umushikiranganji yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyine ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye zumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
bazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganji bw'umutekano buragabishije uwo wese arota hungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramari n'abafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano buramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana cyane ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi cyane ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahariko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hasi y'ahari korabera amatora umutora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi
abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganji burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'ibigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonga baze gucungera igikorwa cy'iharurwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego
uwo mutego umukandida wa UPRONA asanzwe ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo gasanzwe ndi mwo yabyiganiriye ujya Amerika mu kiganiro cyihari
nashaka kumenyesha igipolisi u Burundi n'amakungu yuko umugambwe udasigaye atanari uzohamagaye abanyagihugu cyane cyane badasigana kugumuka kubera nta mpamvu ni yoza ituma badasigana bagumuka bivuze yuko aya mahoro twazanye abantu bakwitira agatima mpembere iyo tuvuye naho dushyitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana umugambo badasigana ikibona uzogumuka uzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazi kwita umudasigana uwo wese azotaragira ntazo kwitira umugabo n'isigana itona
ariko bwana sindi mu amakenga yo nubu ntayashira kubijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu
amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe bikizira naho tuzatwemeye ko byagenze nikizobuza yuko tuvuga uko twayibonye twayibonye twebwe uno munsi umugisemo warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushyiraho bamwe mu mabiro de vote atamwumvikano baye mu masisi nta nama yabaye bakose babona liste ije gutyo nyene babifata uko nyene ku ngufu ibyo ni byambere byarabaye turabizi ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga agatangira ku telefoni aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri sini akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bityo sekirize zitazoba zitwaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zijya muri cour consommée zikabanza guca ahandi sini tuyitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasabye yuko sini itubwira urutonde rw'abayaronse tugatumenya abayaronse tumenye abazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye atwereka naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko uno munsi turabona amakarita umwe afite amakarita atatu ane atanu azotora gatanu gatandatu indwi umwe n'icyenda cumi abenegihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarita y'amatora kubera bemeye ibintu bya procuration
amatora yo kuri uyu wa gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make n'ay'abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kubyara imvururu abakandida nabo bakomeje ku rundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda agasotoro perezida Nkurunziza nawe agiye ku mukuru igihugu wa mbere ashobora kubisikanya n'umusubiriye hatabanje guhirika ubutegetsi cyangwa ngo amasezerano n'ubacemereye abarundi hamwe n'amakungu arizeza ko azaba meza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi Roger Wikaneza ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
iyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatuwe
njyewe ndi hano Kampala Uganda
Jende ni Gisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kuri ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi
akaba ari n'ubwa duce dusozerera ikiganiro muri isanga cumi munsi inshuti bakunze marimu duteza abiri tubashimire dushimira n'amenyeshamakuru bacu batandukanye bagize icyo baterera imbere yo guhana agahindukira ngende ndabatumiye mu kiganiro kidasanzwe muri isanga cejo ku munsi w'amatora mu gihugu cy'u Burundi ni ikiganiro muzoshobora kugira icyo muterereye kuko tuzoshobora gusubira muri studio zacu ngo tuyage na mwebwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi n'abari hanze y'u Burundi mutubwira icyo mugona kuri ano matora kino kiganiro muri sanga cumi munsi marimo agiteguriwe na Joe Diane Ninahazwe nari mpagarikiwe na Etienne Karekezi yakoze amajwi yegeranije na Fatuma Alimasi Kalala
urashaka gusoka urashaka kugenda uzenguruke kigali muri bokse kagenda bagufata uzenguruka komvensho ni ku mafaranga na shoni utiyine zafata akaboko na soni ngomba kanyambaga kura shampeni ntakiri imbaraga zinaruta za soni ugira neza kandi ntikura n'abaraga dore buriza ku kiyaga igihe ntanyorohera inde moni ngenzi hangova ndagutumiriye ntuye ingoma
I don't love your money, I just love your soul. You know you're funny because it's true, oh, don't take it out. Money no penani, love ain't no penabia. We will go away with the happy food, come
on. It's just all a joke, so cool, and the chiguha.
Jamila
nakunze kuno byoshya kubuje nakubonye wa mayiro no Rwanda ukina aikayane Stop and stop joking. Guy made me lose my mind. What about you got me fooled?
Ah, ah, ah. Good time, good time,
good
time. Now we, now we.
What
you done? I can't forget your mind. Ah, yeah. You just made a
plan
to change. Now we, now we. We're gonna turn it up and get it done. Now we, now we.
Amoko
na tukani
amadini inara ane mujina maningingo nagari nami zumba yimba
imadaka maoro nukutekano jine kuturi la mungwano imadaka maoro nukutekano jine kuturi la mungwano Mata tamaro do